mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu ntara ya Ituri iri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haravugwa ikibazo cy'abanyekongo mu bwoko bw'abahutu bibasirwa n'abakomoka mu yandi moko.
Sasa muyezi izo ntambara za hagati yabo ugasanga aho gukurikirana abantu kweri babifitemo uruhare kandi bazwi, ahubwo ugasanga barimo gushaka kwerekeza responsabilite kuri abo baturage babanyabwisha bitawe ko aribo barimo gukora ibyo bintu kandi ababikora barazwi.
Ayo bangira Safari Nshuti uhagarariye akarere ka Masisi mu nteko nshingamategeko ya Kongo. Mu nkambi ya Murungwe iri muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, inkambi yakiriye impunzi z'Abarundi, haravugwa ikibazo cy'ibura ry'amazi.
Amazi turonka kumvo yuko amazi yakana dusigaye tuvoma, aya mazi ari ngaha mu mwonga, abana baragwara bagacibwamwo, n'abamama bakagwara bagacibwamwo, aba papa bakagwara bagacibwamo tukayatekesha bakayamesuriramo.
Umwe mu batuye mu nkambi ya Murungwe yari makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi. Ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi muragezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi wiriweho
mwiriwe Veniste n'abaduteze amatwi muri aka kanya turiyahera muyavugwa ku mugabane wa Afrika. Abasivile bashika kuri 14 barishwe mu bindi bitero bishasha byabereye mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abandi 8 biyongereye kuri abo bakekwa kuba bakorana n'umuhari w'iterabwoba ADF bishwe urwagashinyaguro. Ishyirahamwe ritegamiye leta rikurikirana ku munsi ku munsi ubwicanyi bubera mu buseruko bw'icyo gihugu ryavuze ko abo bantu bishwe ku munsi wa gatanu. Yavuze kandi ko bishwe nabo mu mugwi Kodeko muri teritwari ya Jugu ni mu ntara ya Ituri. Kodeko n'umuhari wa politike ushingiye ku idini witwaje ibigwanisho wishinze kugwanira ubwoko bw'abalendu. Ni umwe mu mihari 120 yitwaje ibigwanisho igisibije muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwoko bw'abalendu bugizwe ahanini n'abarimyi kama bwatanye mu mitwe n'ubwoko bw'abahima bugizwe ahanini n'aborozi. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yatangaje ko leta yiwe ishobora kuzokwinjiza umuriyoni w'abagwanyi bashasha, ariko kandi kavuga ko agomba ko hubanza hakaba ituze mu ntara ya Tigre. Abiy Ahmed yabitangaje ejo ku munsi wa mbere haheze indwi umugwa mukuru w'intara ya Tigre Mekele usubiye mu minwe y'abaroberi bo muri iyo ntara. Ni nyuma kandi ya umushikiranganji wa mbere afashe ingingo yo guhagarika intambara yari imaze amezi 8. Abategetsi ba Tigre ku munsi w'Imana baragize icyo bavuga ku itegeko rya Abi ryo guhagarika intambara, bavuga ko bazokwemera iryo hagarikwa ry'imigwano mu gihe abasirikare ba Eritrea hamwe nabo mu ntara ya Amhara nabo bazoba bavuye muri iyo ntara. Ibihumbi by'abantu barishwe muri iyo ntambara kandi ibindi bihumbi 100 bahanzwe n'inzara. Ku bwa ONU abantu barenga ibihumbi 400 baramaze kwinjira mu bihe by'amafa muri Tigre, abandi umuriyoni umwe n'ibihumbi 800 bakaba bari mu nzira.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwiyavugwa hanze ya Afrika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abatabara baratoye ibindi biziga bitatu mu bibomoke by'igorofa yasidutse mu bumanuko bwa leta ya Florida. Ibi bica bishikana ku gitigiri cy'abantu 27 bamaze kumenyekana ko bafuye, ariko abandi 118 gushika ubu ntibazwi irengero. Umukuru w'igisagara cya Miami Dade Daniela Levin Cava abandanya avuga ko agifise icyizere ko ashobora gutorwa abagihema naho haheze iminsi 12 iryo sanganya ribaye. iyo nyubakwa yo kubamwo yamazu 12 agerekeranye mu gisagara cha Surfside mu buraruko bwa Miami muri leta ya Florida yasenyutse mu gaturuturu ko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu guheze. Abasirikare ba Afghanistan barenga 1000 barahungiye mu gihugu kibanyi cha Tajikistan ejo ku munsi wa mbere inyuma y'imigwano ikomeye yabahuje n'abatalibani babandanye bagura akarere ku rubuga rw'intambara. Uko guhunga kwa basirikare gukurikiye iyindi migwano yabereye mu buraruko bw'igihugu aho abatalibani bigaruriye amakomine atari make ivyatumye inteko za leta zitekegwa n'ubwoba. Tajikistan yaciye yihutira gushyira abasirikare benshi ku rubibe naye Burusiya bwaciye buba burugaye iby'agateganyo konsira yabwo iri mu buraruko bwa Afghanistan ku mvo z'umutekano muke. Leta z'Ubumwe za Amerika yatangaje ku munsi wa gatanu ko yashikirije inteko za leta ya Afghanistan ikambi yayo ya gisirikare y'abagwanira mu kirere yahitwa Bagram. Ibi byatumye inteko za Afghanistan zidasubira kuronka ubufasha mu ndege zigwanira mu kirere bahora bahabwa na Amerika. Umugwi w'igihugu jejwe umutekano wo hagati mu gihugu cya Tajikistan kibanyi wavuze ko abasirikare 137 ba Afghanistan bahungiye iwabo bariko baranyaga amagara inyuma y'ibitero n'abatalibani mu ijoro. Leta ya Afghanistan yari yemeje kugaba ibitero simusiga ku batalibani mu buraruko bw'icyo gihugu.
Urakoze abinyizi bigirimana mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com na ku mbuga za Instagram, Facebook na YouTube. Adresi yacu ni radio yacu
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu ntara ya Ituri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa ikibazo cy'abanyekongo mu bwoko bw'abahutu abo bita abanyabwisha bibasirwa n'abakomoka mu yandi moko. Icyo kibazo umudepite Ayubangira Safari Nshuti uhagarariye akarere ka Masisi mu nteko nshingamategeko yakigejeje mu buryo bw'inyandiko kuri perezida w'iyo nteko. Ijwi rya Amerika imaze kubona
abaturage bamwe n'abenshi bavuye iwacu za Masisi ariko ariho n'abandi bavuye za Hutu bavuye za Karehe kubera ibibazo by'imirima bajya gushakisha ubuzima handi. Ariho sasa bamwe bagiye muri Ituri ako iyoyo bari bamaze imyaka myinshi babaho mu mahoro myaka irenga n'icumi ako muri iyi minsi hatangiye kuzamo umwuka mubi utuma abantu bashaka kubagiriraho bazanira ibibazo kubashakiraho kubungamira umutekano wabo bijyanye n'imirwano irimo kubera iriya n'ibibazo by'abadefe ku buryo bamwe barimo gushaka kubibashyiraho. Ibyo byatumye abaturage bamwe bakoreshejwe bahereye ku izo nyandiko bariye sino ku urwandiko rwa guverinoma muri raporo yabo ya conseil y'abaministre imo kuvuga yuko abo bita abanyabwisha aribo abahutu akenshi bavuye muri za Nord Kivu ko bifatanya n'abareberi ba ADF kandi ibyo bintu ni ibinyoma. Ako ukurikije iyo raporo ya guverinoma ariho sasa bamwe bakoresha abaturage baho kugira ngo barebe ukuntu byataka kuri abo baturage bita ngo n'abanyabwisha ariko ari abahutu b'abakongomani bamwe bamaze no kwicwa. Ejo bundi icyatumye tugira urwego rwo kwandikira yekome ministre nuko mushingano ze muri gahunda ya gouvernement yashyizeho igice cya mbere y'iyo gahunda ifite ibice byinshi ariko iya mbere na mbere yo kuzana umutekano amahoro no kureba uko abantu babana mu community zose nta kibazo kivagura gihari.
Bwana député Safari, kugira ngo byumvikane neza, abo banyabwisha bicwa nande, nindu bateza abaturanyi?
Abo banyabwishwa barimo kwishwa naro n'ibindi bikundi. Urabona ama amoko yiriya muri ituri na hantu hari hasanzwe harimo ibibazo. Sasa usanga ayo moko yose arimo kugendwa arwana hagati yabo. Bafite amoko menshi, bafite abo bita balendo, abahema, abanyari. Ayo moko yose afite ibikundi byitwaje intwaro. Sasa muri izo ntambara zabo hagati yabo ugasanga aho gukurikirana abantu kweri babifitemo uruhare kandi bazwi, ahubwo ugasanga barimo gushaka kwerekeza responsabilité kuri abo baturage babanyabwisha bitawe ko aribo barimo gukora ibyo bintu kandi ababikora barazwi.
Uravuga ngo ababikora barazwi, nibona kubajije nibande babikora
ari n'ibikundi. Ari n'ibikundi bita ngo ni kodeko. Yo kodeko irazwi yica abantu kumanwa, yigeze no kugira mu muki wa Bunya kumanwa abahebele, aho kugira ngo guverinema ibarwanye ibafate ibafunge, ahubwo barabaherekeza kugeza kuri prison, babahereza n'imfungwa zabo, babahereza n'imodoka, n'ibiryo babasubiza mu ishyamba.
None urashaka kuvuga yuko leta ya Kongo izi neza abagizi ba nabi ikabareka bagakora ibyo bishakiye, ibizi neza kandi bishaka?
Leta irabizi izi ibi abarimo kubikora, kuko tuziko ifite amaservisi menshi ashinzwe umutekano, arizo za ANR, arizo za DGM, twigeze gukorana n'inama zabo ugasanga ayo maservisi zifite ukuri kw'ibintu birimo kubera hariya cyose. Ikibazo ni igihe bibayeho ugasanga aho kugira ngo izo nzego zishinzwe umutekano zikora akazi kabo, akazaho abandi bantu cyane cyane abapolitisiye bagashyiramo igitutu bagatuma izo serivisi ntizikore akazi kabo.
Depute Safari, mu karere ka Murenge mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, havugwa itotezwa ry'abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge. Aho ngaho mu majyaruguru uravuga itotezwa ry'abanyekongo mu bwoko bw'abahutu, ibyo biterwa n'iki? Byusobanure mu magambo makeya ikibitera.
Biterwa n'uko nyine murumva ko nk'uko mumaze kubivuga, ariho abantu bakitwita ngo tubure Abanyarwanda, kandi ibyo bintu ari ibintu juste byo kugira ngo babashe kudushyira ku ruhande. Twebwe tuzi ko ariho Abanyarwanda baje ukuntu baje, abaje mu ntambara, abaje mu gihe cy'abakefije, ariko ariho abandi bari basanzwe bariyo kuva kera bavuga Ikinyarwanda, abari Abahutu, abo bita ngo ni Abanyabwisha, abari Abatutsi b'Imurenge, Abanyamurenge, abo ni na abantu babayeho na mbere y'uko na Kongo ibaho. Ni kuvuga ngo ariho abandi bantu usanga batishimiye yuko twaba turi muri Kongo. Icyo ntabwo ari cyo cyatuma batwikira abantu. Twese twabaye Abakongomani umunsi umwe, nta muntu wabaye Umukongomani mbere y'ubundi. Igihe tubona independence le 30 juin 1960 niho twese twabaye Abakongomani.
Depute Ayubangira Safari Nshuti, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
tukiri muri Republika Demokarasi ya Kongo mu nkambi ya Mulongwe muri teritwari ya Fiji mu ntara y'Amajyepfo. Inkambi yakiri impunzi z'Abarundi, haravugwa ikibazo cy'ibura ry'amazi, amasoko aragenda kama ku buryo abana bata amashuri kugira ngo bajye kuvoma. Ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Uvira Vedaste Ngabo. Vedaste Ngabo, wiriweho?
Nironeza Venus Nshimimana.
None icyo kibazo cy'amazi kifashe gute muri iyo nkambi ya Mulongwe?
Venus, kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu gushize kugeza uyu munsi, muri iyo iri mu majyepfo y'umujyi wa Uvira mu birometero bigera kuri 80, hari impunzi z'Abarundi zigera ku 900. Haravuga ikibazo cy'amazi yaturutse kuba aho yari asanzwe ava mu isoko rya Rukongo yagabanutse cyane, bityo rero bigatuma impunzi ziri muri iyo nkambi zitabona amazi yari asanzwe anyura ku marobine, ahubwo ugasanga impunzi nyinshi muri izo ziri muri iyo nkambi zikoresha amazi y'ibipompa ava mu kuzimu, ndetse izindi nazo zikajya kuvoma umugezi munini uri muri iyo teritwari ya Fizi urantu witwa Mutambala. Izindi nazo zikifashisha amazi y'akageza atemba anyura muri bloke ya 18 ndetse na 15 yo muri iyo nkambi ya Murongwe. Impunzi rero ziri aho nyinshi zivuga yuko zifite ikibazo ko ayo mazi y'ibizi bazikoresha cyangwa ayo mazi ya Mutambara zikoresha ashobora kubatera indwara bityo nuko atari amazi meza. Reka twumve niyo Kwizerwa Francine icyo avuga kuri iki kibazo cyugarije izi mpunzi ziri mu nkambi ya Murongo kijyanye n'amazi.
Nukuri imurongwe turabuza amazi kumva yuko hari amarobine amwe amwe guhera mu 19 kugera mu 18 kugera mu 15 reka no kugera no mu ya mbere nta mazi turonka kumva yuko amazi yakame. Dusigaye tuvoma aya mazi ari ngaha mu mwonga, abana baragwara bagacibwamwo, n'abamama bakagwara bagacibwamwo, abapapa bakagwara bagacibwamwo, tukayatekesha bakayamesuriramwo. None twebwe n'ukuri ku kibazo dufise cy'amazi, ipompa bimwe biriko birapfa, dusigaye tuvoma ku gipompa kimwe. Icyo gipompa kimwe turakigwanirako, tukagikubitanirako, bamwe bagataha bakomeretse, abandi bagatahana ibisebe, bamwe bagatata amazi batahanye. N'ukuri Murongo turafise ikibazo cy'amazi. Mutufashe n'ukuri muzaba mukoze.
Uwo yari niyo Kwizerwa Francine, umwe mu mpunzi zo mu nkambi ya Mulongwe. Vedaste, iryo bura ry'amazi nk'uko abivugaga rituma bamwe bavoma ibiziba, ariko ushatse ameza yavoma kure ku buryo abanyeshuri bahitamo kureka kujya ku ishuri bakajya gushaka amazi?
Bamwe mu banyeshuri twavuganye nk'abiga kuri Epe Kasaba hari abavuga bamaze n'ibyumweru bibiri batiga cyangwa icyumweru ndetse no kuzamura, bitewe n'uko ayo mazi pompa nayo bakoresha babyuka saa 11 bayashaka bikageza nka saa 5, kandi amashuri muri Kongo atangira saa 1 n'igice kugeza byibuze saa 6. Abana benshi rero twagiye tuvugana bavuga yuko batiga kubera icyo kibazo cy'amazi, kuko umwanya wa munini bawufata bajya gushaka amazi.
Vedaste Ngabo, abashinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako gace ka Mulongwe nta gisubizo babonera icyo kibazo cy'amazi?
Venus, buri gihe mu kwezi kwa karindwi n'ukwa gatandatu n'ukwa munani muki iki kibazo cy'amazi gikunze kugaruka muri iyo nkambi, bitewe n'aho aturuka mu isoko rya Rukongo aya mazi yaragabanutse. Rero amazi yazaga mu bigega bitanga amazi ku marobine yaragabanutse, ariko ishyirahamwe rya ADES ari naryo rishinzwe ubuzima ndetse n'ibintu by'amazi mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri teritwari ya Fizi rivuga yuko iki kibazo cy'amazi bari gushaka abandi baterankunga bashobora kubaheza ubushobozi kugira ngo bubake isoko rinini rishobora kuzaza rifata n'amazi muki igihe aba yakamye.
Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Uvira, ndagushimye cyane kandi ukomeze ugira umunsi mwiza.
Urakoze nawe Venuse Nshimimana.
Tuvuge ibigwi Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika,
bakunzi b'Ijwi ry'Amerika,
ku itariki ya 16 yo ku kwezi kw'indwi radio yanyu Ijwi ry'Amerika
izuzuza imyaka 25 ibagezaho ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Amakuru yizewe y'imamo agasana imitima Ijwi ry'Amerika.
Nisabukuru twifuza ko mwese mutwumva imisi yose mugiramwo uruhara ruboneka.
Haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka 25 izakurikiraho. Iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye.
Dusangira ijambo dushaka gasaro kaburaga muri sanga kwijwe ry'Amerika.
Tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu, mwabyohereza kuri adresi yacu ya email radioyacu@gmail.com
cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Murakarama.
Ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi igiciro cy'amavuta y'amamesha gikomeje kwiyongera ku isoko. Ilitiro imwe yavuye ku 3,000 igera ku 5,000 by'amafaranga y'amarundi. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika ifatanije n'inshuti zari mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana.
Ukwezi kurarangiye igiciro cy'amamesa cyaduze ku rugero abihereza icyo kiribwa bavuga ko ari umurengera. Abandi bamwe mu badandaza amavuta y'amamesa bemeza ko azinze batabona ingene bari buyadandaze. Abakunzi b'Ijwi rya Amerika babasanze mu masoko atandukanye yo mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Kuva mbaho kuva ndandarije amavuta maze imyaka 30 niko nadandaza amavuta. Nubwa mbere tubonye amavuta duze muri cyo giciro kingana. Urazi imbere ibido nk'iya Viking twayirangura 50,000, 45,000. Urabona uwo kugeze mu 82. Ka 5 litre mbere twarakagurisha 10,000. Birenze ni byarenga 12. Ariko ubu bugeze ku 17. Igikinji kimo kijamwa amacupa 2. Litre imwe ni nusu. Twagurisha 3,000. Ubigeze mu 5,000, ahubwo turumiwe.
Abakoresha amavuta y'amamesa mu gukinjika mu Burundi nibo benshi umuntu ageranije n'abakoresha ayandi mavuta ahingurwa mu bindi bitegwa. Babwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko isigaye bibagora gusuma amavuta y'amamesa biturutse ko bafise uburyo bubayabaye.
Ubwa mbere twaragura 5,600, turasumira 8, turasumira 9, none ubu ni 10,500. Ako ni bivuto ka 2. None duheze dukora iki? Twemera dupfe n'inzara none turapfa gusuma.
Tusaba yuko leta itutunganiriza irabi bibindu ingene bimeze. Amavuta ntava hanze amamesa. Na mavuta yengegwa ngaha mu Burundi, kabuke amavuta duzi beyi gushikiyo hose.
Aho dusaba yuko ibintu bobiza na tibikaza biradufasa tugasubira ku ibeyi twahora. Uzana 10,000 ntusuma.
Ivyo biruko mu gihe ubushikiranganji bw'uburimyi buriko bukwiragiza igitegwa cy'ikigazi mu kiyaya c'intara zo mu buseruko bw'u Burundi. Urongoye ikigo kijejwe gukwiragiza igitegwa cy'ikigazi OHP rifite icicaro ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika ibituma amamesa akena muri kino gihe abonetse naho akazimba. Augustin Kabaragasa arongoye ishyirahamwe OHP.
Naho kigazi kiko kirakwiragiza mu zindi ntara hari imirimo itaragitangura kwama. Ni ukuvuga hariho rero abadandaza baza kuyagura aha mavuta menshi aboneka mu za Rumonge, za Makamba ndetse no mu za Bubanza. Hariho amahinguriro ya kijambere asanzwe nayo aja ku isoko akarondera amavuta nayo akaja kuyakoramwo ibindi biva mu mavuta navyo ni vyinshi. Aha turavuga nk'ihinguriro Savonoro, nk'ihinguriro Life.
Warongoye ishyirahamwe OHP avuga ko kubona ubu amamesa ahingurwamwo ayandi mavuta ku buhinga bwa kijambere ari kimwe mu bituma amamesa atera kena. Abanyagihugu bafise amikoro make nibo baca bagwa mu mporero nk'uko Augustin Kabaragasa yabwiye abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Urumva dufate nk'amavuta ugiye ukayakoramwo ya mavuta y'abasirimu amwe twita amakuki, benshi bakunda kwitana amakoto. Urumva yashaja muri bwa budandarizo bw'abakire. Urumva ntagaruka muri twa tubutike duto duto hamwe ba mama ba nyokuru baza kugura.
Kugirikana ry'amamesa ntiribandanye kwibonekeza mu masoko ari mu mihinga itandukanye y'igihugu. Leta iherutse gufata ingingo yo kubuza gushora aya mavuta y'amamesa mu yandi makungu. Mu kiganiro cyaremeshejwe n'abavugizi b'inzego ku munsi wa 5 w'indwi iheze ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwari hagati yasiguriye amenyesha makuru igituma hafashwe iyo ngingo.
Usanzwe mubizi yuko hacigihe ivyimburwa mbumbarugo byarahagaritse gushorerwa hanze y'igihugu kugira dukingire umwimbo wacu. Rero iyi ni ngingo yaje kwibutsa yafatiye kuko hari imyidogo y'abene gihugu bamwe bavuga yuko amamesa yoba ataboneka, hanyuma rero iyi ngingo iraheza irafatwa. Kubera kuko rero byari bisanzwe bibujijwe yuko ivyimburwa mbumbarugo bishorwa hanze, ababikora nukuvuga ko bahora babikora mu kinyegero bitari birekuwe n'amategeko.
Ahenshi mu gihugu ilitero y'amavuta yavuye ku mafaranga ibihumbi bitatu, haraheze ikiringo cy'ukwezi rija ku mafaranga ibihumbi bitanu by'amarundi. Ibindi byankenerwa muri kino gihe bikenye mu Burundi aho bibonetse naho bikagugwa murengera ni sima ya Buseko ihingurwa mu ntara ya Cibitoke hamwe n'ibinyobwa vya Burarudi bihingurwa ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Nshimiyimana.
Uyu munsi mu mateka ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'irindwi hatangiye intambara yo muri Biafra.
Igihe Ubwongereza bwahaga Nigeria ubwigenge bwashinze igihugu butitaye ku bagituye badahuje ubwoko, Nigeria ntiyigeze yumva byimaze yuko ari igihugu kimwe. Kuba Nigeria yari mu midugararo byari bifitiye inyungu Abongereza bari babaye barusarurira mu nduru basahuranwa peteroli. Nigeria ifite imiryango irenga magana atatu idahuje ubwoko, muri yo higanjemo abo mu bwoko bw'aba Ibo batuye mu burasirazuba zuba, abahausa Fulani batuye mu majyaruguru n'abayoruba batuye mu burengerazuba. Nyuma y'imyaka itandatu Nigeria yibonye ubwigenge, imiryango y'ubwo bwoko uko ari butatu n'uduce yari ituye mu byahatiwe kwinjira mu gihugu kimwe cya Nigeria, kandi bari basanganywe ubutegetsi bishyiriyeho bafite umuco karande wabo ndetse n'amadini yabo ntabwo byari byoroshye. Ku itariki ya mirongo itatu z'ukwezi kwa gatanu n'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu na karindwi, Odumegu Ojukwu wategekaga intara y'uburasirazuba yatangaje ubwigenge bwa Repubulika ya Biafra. Umujyi wa Enugu wagizwe umurwa mukuru w'igihugu cyari gituwe n'abaturage miliyoni cumi n'imwe kuri miliyoni mirongo itanu n'eshanu z'abari batuye Nigeria yose. General Yakubu Gowon wari perezida wa Nigeria yanze kwemera ko agace gakungahaye cyane kuri peteroli kamucika. Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu n'irindwi agaba ibitero kuri Biafra. Intambara hagati ya Biafra na Nigeria maze imyaka ibiri n'igice ihitana abantu bagera kuri miliyoni imwe.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Kandi dusoreje aya makuru hamwe na Mukobere ya Baro wafashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mukomeje kuba benshi mukurikira Radio Ijwi rya Amerika, cyane cyane abari mu murenge wa Gisozi mu kagari ka Ruhango mu mudugudu wa Ntora. Mbifurije mwese umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Zaye mugaheka tubifurisha mahoro n'imigisha mwaho muri hose ku isi dore ntacyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba
Nava
basaza turabazirikana